Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahaje ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika Washington DC abanyagihugu baba mu territoire ya Fizi iri mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo babangamiwe n'ikibazo cibura cy'umuyaga nkuba
abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima rimwe na rimwe gasanga n'ibikoresho birangiritse byuguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi
Unumwe mu banyagihugu agaruka kwikena ry'umuyaga nkuba muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo inkuru yuzuye ni murano makuru Muri make kandi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati ingabo z'ico gikugu FRDC na M23 muri groupement ya Kibumba masaha mu gitondo 13 Abimukira abanyafrika 10 bahitanye n'ubwato bwibiye bugeze mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia Umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo urimo igitotsi catewe n'imikoranire ya Afrika y'Epfo n'u Burusiya ido ni ido yano makuru yose duce ku masonga n'andi twafite ni mukanyi sasema hafi ya maradiyo yanyu Tongere ndabahe ikaze namwiriwe inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru yacu reka tuyahere kuyagezeho ijyanye no ku isi Abimukira abanyafrika 10 bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia inkuru yindi tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo
Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi y'igihugu cya Tunisia batangaje no munsi kwa gatatu ko abimukira 10 baturuka muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara bariko bagerageza gushikira umugabane w'Uburaya mu buryo budaciye mu mategeko bapfuye ku munsi wa kabiri igihe ubwato barimwo bwibiramwe bahari Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia abimukira 72 baratabawe mu gihe ibiziga by'abantu 10 vyatowe uretse 10 bapfuye irengero ry'abandi bimukira b'abanyafrika bari hagati ya 23 ntirizwi hari nyuma yuko ubwato bugize isanganya ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara cya Sfax mu buseruko bushira hagati muri Tunisia nk'uko umuvugizi w'abajejwe gucungera imbibe z'igihugu Hussein Jebabli yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu France Agence France Presse AFP yavuze ko abapfuye barabaturuka mu bihugu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara itangazo abajejwe gucungera imbibe z'igihugu muri Tunisia ku munsi wa kabiri ivuga ko abajejwe izo mbire batesheje ibikorwa by'abariko barondera kujabuka imbibe zo mu mazi y'ico gihugu mu buryo budaciye mu mategeko hafi y'igisagara cya Sfax hamwe n'ikindi gikorwa nk'ico cariko kibera mu buraruko bw'igihugu
Fidel Niyongabo urakenuye turacari kumwe ubu tujane muri Syria na Tunisia hivyo bihugu bibiri vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 yari heze bitagenderanira Syria yuguruye ambasade yayo i Tunis nyuma yuko Tunisia itangaje igenwa ry'userukira ico gihugu ku murwa mukuru wa Syria i Damas Fidel Niyongabo turacari kumwe
Ikinyamakuru cya Leta ya Syria uno munsi kwa gatatu cyatangaje ko Tunisia gisubiye kunga imigenderanire na Syria inyuma yuko gihagaritse imigenderanire yacyo mu myaka 10 iheze ingingo yafashwe na perezida wa Tunisia Kais Saied yo kugena ambasaderi mushasha yaciye yemezwa buno nyene Leta ya Syria yaciye musubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri Tunisia igenwa ryabo bategetse n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na Syria igihugu cyasinzikajwe n'ingwano inzira yo gusubira kunga imigenderanire na Syria yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cyane ku igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri Syria na Turkiya ni nyuma nanone yuko Arabia Saudite na Iran bisubiye kunga imigenderanire ubushinwa bubigizemo uruhara Syria yari yaciwe ivomu n'amareta y'ibihugu bitari bike by'Abarabu kubera ingingo ya Perezida Bashar Assad yo gukandamiza rikomeye abari mu myerekano n'abasivile mu migumuko yavuye mu ingwano yatanguye mu mwaka w'2011 ibyo byaratumye igihugu cya Syria gikurwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu Tunisia yugaye ambasade yayo i Damas mu mwaka w'2012
Fidel Niyongabo tugukenguru kire intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite no musi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze mugenzi wacu Ariane itangishaka nivyaje kutubwira
ubwo rugendo rubaye nyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nkugo ku mugwa mukuru wa Iran inyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu Bushinwa Icyo gihe abo bashikiranganje barafashe icyemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo. Nasser Kanani, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran, yavuze ati intumwa za Iran zigiye gukora ibishoboka byose kugira ibiro by'ubuserukizi bwacu Riyadh n'ibyo bafasha babo hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe y'ibihugu by'abayisilamu Ijeda byose byuguruwe. Leta ya Tehran imenyesha ko umukuru w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi yatumiwe kuja muri Arabia Saudite ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhammad Khatami agiye muri Arabia Saudite mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda Leta ya Arabia Saudite yari yahagaritse imigenderanire na Iran mu mwaka wa 2016 byari nyuma y'imyiyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro by'ubuserukizi bwa Arabia Saudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiite Namir al-Namir muri Arabia Saudite
Eka anyengurukire bagenzi anje Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka kuri ayo makuru agezeho ijya nyino ku isi baheje kudushikiriza mu gice cya mbere cy'ano makuru yo kuri uno mugoroba Ano makuru yose rero mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio tuve wa akaburungu ko mu mukanya tuja mu karere ka Afrika biyaga binini Amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi aho ubutungane bwasozereye uno munsi gikorwa cyo kurekura abanyororo ni mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri byabo mu mabohero atandukanye ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza
Niwana nguja kichagara kumugwa mkua politike ni uhabele igorgo wacho kusoze la yosekeza jimushiza manza kizigenza wa republika Sidesa nyandugi weni wa yigiri ye kulekula wanyororo wa nyuma wa sozeli sekeza ya tangu je mkwezi kwa kabili umaka Iyemu kijabale kuwe kwa hawa kigongwe chaka tega nyo agira kwa wa imanuro Ahari kuru yuwa mbele kumugoro wa mni wa hero likuja agitega Ahari kuwe wa gira kuri mungitaru na bata andatu Iti wa hero juba tukwe mungihumbikimu wa majanichenda na mungiri na gata andatu Lilimu nifungwa jihumbi na majanatatu na mungiri nindugi Mugihe jage newe kwa kila batale enga majanane
Mwini kijikuwa hero kukwara shubo ye kurekura baadu Mereke weni ingo yu kureko kwa kutezu ikwa Na baadu wose hamwe na majanatanu na mungitaru na bata andatu Mumabo hero yose jihumbu ugambere twamatuba bira yuko umwitegenzo ari wagateganye kuko imanza ziracabandanye musabwe rero kuzamuyitaba amaparike kugira ngo amasohoza yahetse gutyo imanza zanyu zidushyikirizwe sentare hamadeone gucika ikindi nuko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihani wanyu ku mitumba
itegeko ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiriye mu mabohero y'u Burundi ishyirahamwe kati Burundi risanzwe riri mu yanyu ya gateka k'abanyororo rikorera hanze y'u Burundi rirashima gusa umunyamategeko Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi asanga bidahagije yabwirwa ijya Amerika ibindi bintu byabwirwa gukorwa kugira amabohero areke kuguma boga boga abanyororo
twe turabona ko ikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kubera ko icyo gitigiri cy'urunyorora 500 ku mu Burundi bwose ubona ko kiri hasi ufatiye ku byo tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi
uyu mushinga w'amanza ni urumunsi ariho izako na Jean Marie Nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshinga amateka gutora itegeko ry'igongwe cy'ikigunga ukuri kwa siguri ijwi rya Amerika
rero akumyakora iyo ngingo y'umushyiriza amanza kizigenza wa Repubulika yonyene n'abanarijya tubona n'abashyiriza amanza bamwe bakwega ibirenge mu gushyira mu ngiro iyo ngingo n'ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu Burundi rero twebwe mu ishyirahamwe n'abaza tugatera kamo inama nshingamateka ko hoba cya kigongo bita amnesty general
muri akati Burundi basanga abashikiriza amanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero
abashikiriza manza badahinduye ingendo kugira ngo bareke gushira imbere byo gupfunga uko mbere n'amategeko sibyo ashira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo aba madosiye yokogwa bakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakadonja gupfungwa ruko bakiri urubanza twebwe rero tubona ubu ni ukumenga ibyo byari gukogwa mu bihe bidasanzwe byo bita exception nibyo byagarutse biba ingendegwako kuko usanga abantu bari kubakurikiranwa n'ubutungane benshi baca baja gupfungwa imanza z'ibyaha baca babashyira mu minyororo nicyo gituma muca musanga amabohero yuzuye ku rugero runini cyane
nabonye uko
abashikiriza manza bose bobisekeza bakigishwa kupfunga abantu nk'uko umugore w'igihama abivuga ko gupfunga itobe ingingo ya mbere ahubwo kofatwa izindi ngingo nko gukora ikihano simbura manyororo
mukiza manza kizigenza Silvestre Nyandu buya afite cyahanura amuterukira mu gihugu ubwira amabohero ntiyamabogaboga
dusaba ko abaparke afite imanza zayo iyo cyayihutira n'ingoga kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka bibone gutomoka ari uwera yere ari ukeyuka igihano agicire abatokirere bari hano nibaza yuko batwumva tohoze hanyuma imanza zijye muri sentare
uko umwaka utashye iruhande y'igongo cya perezida haraba utundi twigoro tugabanya ibiharuro by'abanyororo mu Burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari 11 zagenewe kwakira abatarenga 4,494 zirimo abarenga inshuro 3 n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amahohero mu Burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwarufite abanyororo 12,256 mu mpera z'umwaka perezida Ndayishimiye yari yifuje ko ata Murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icyaha cy'ubwicanyi cyanke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimo ugufata ku nguvu Eloje Wilikaneza, Ijuja Amerika.
Eloje Wilikaneza, tugukenguru kire, yonguru yawe abakunzi b'Ijuja Amerika bashobora kongera kwiyumva kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tumira mate gato, hama duce tuja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira iby'umutekano w'ico gihugu. Ingwano yasubiye kwaduka hagati ingabo za Congo FRDC mu mfunyapfunyo n'umurwi wa M23 witwaje ibigwanisho bagwaniye muri groupement ya Kiwumba mu masaha yo mu gitondo cy'uno wa gatatu mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera yatukurikiraniye ivyino nkuru
Imirwano yatangiye saa kumiza mu gitondo mu gace ka Kanyanja kari muri groupement ya Buhumba ibi byatangajwe na Bwana Frank Lebyamungu umuyobozi wa societe civile muri commune ya Kiwumba imwe mu zigize territoire ya Nyiragongo Mu butumwa bugufi ya Ijwi rya Amerika uyemeje ku gitero cya 2023 cyaturutse mu gace ka Kanyamasoro ahagana muri parike ya Virunga aho ingabo za leta zifite ibirindiro yongeraho ko ingabo za Kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma ariko imirwanira komeza bituma abaturage bo muri komine ya Kibumba ahagana muri grupe ya Buhumba bati ngo zabo umuhanda uva Nyiragongo ujya mu teritwari ya Rushuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo aha turi ni muri lokalite ya Kibati mu birometero 5 gusa uvuye Kibumba harimo kubera imirwano David Karikumana duhuye na wasuni kigare ryavuye Kibumba.
Ebwane ndurutse Kibumba nazamutse mu gitondo. Tugeze ahantu bita Kanyamahoro bita tumva urusaku rw'amasasu. Amasasu yakubise muri icyo kibaya. Hari abasirikare ba FARDC bahita batuhagarika badusubiza inyuma. Hari tuhagararaho nk'amasaha 2-3 gucyo. Ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hase nk'iminiti 30 gucyo bahita bagaruka baratuganiza
uyemeza ko barwanaga ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye
ingabo za yase zatwerekeje na guverinoma iratwemera turenge iyo migwano tuve turukumva tu amasasu ariko nimbaraba bavye bari mu tenis civile abo bamanuye
iyi mirwano yongeye kubura muri komine ya Kibumba na Buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri Kibati dore ko ari hafi yaho imirwano ibera kuri ubu Kabumba sinamenye ni umuturage wa ni Kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye
ubwo badufite nuko tukugira ngo hari wenda ngo imirwano yadusangana ni Kibati wenda igasubika twimura mu ngambi yo tutuyemo iyo tarudukeneye ubuyobozi bwa Congo n'ubuyobozi bwa ase wenda bukurikirana kino kibazo wenda imbunzi zibone ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo
twigiye imbere gato tugeze mu gace ka Karuzo kamwe mu masantere agize kibati duhuye na bwana munyezi ingenzi Mariko nawe arimo kuva ikibumba yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi
ewe mu nzira nitaje mbega umuntu agutambuka sa niyo amana yakomeye
bande bari kurwana
ese veterona guverinoma
bari kurwanira agana he
ikibumba no kumanuka tuzarugara mu nzira bari gutambuka ariko nibatembe nka gutambuka nagato cyo dusaba ku buyobozi dusaba dufungurira inzira dusubire iwacu ikibumba ni rugari na za rutiro yose
no kuba mu nzira ntabwo ifunguye
oya
kugeza ubwo twategura igihe inkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za Kongo FARDC bwari bwatangaza kuri iyi mirwano ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwa Twitter Bertrand Bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa 2023 yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro byayo 2023 muri ako gace uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase mu butumwa bwe Bertrand Bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za Kongo FARDC aharimo kubera imirwano ni tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za yase zo muri Kenya ubwo ye 2023 yatangaje kwiharekuye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Jimmy Shukrani bakomera tugukengurukire turaguma muri Congo aho abanyagihugu ba muri territoire ya Fizi iri mu buseruko bw'ico gihugu babangamiwe n'ikibazo cibura ry'umuyaga nkuba habavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bigira ingaruka mbi ku bikorwa vyabo muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo ari uvira
ugeze muri amwe mu centre ya territoire ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga ari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga abanyiri ma hoteli utubari ndetse na za restaurant na salo bakoresha za groupe uyu muyobozi yasobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro abawukoresha bishyura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu Mariko Nkundabanzu ni umuturage utuye irundu avuga yuko kuri urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha
abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo utashitse hari abantu bakoresha udusola tudashitse ndetse mugabo rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse ibyuguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi habonetse kabisa abantu babagira neza bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane
iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri territoire ya Fizi ari nayo inkambi ya Rusenge iherereyemo gihangayikishije impunzi z'abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora
guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana atanga mu ijoro guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro ushyikira mu kizime nta matara ariho sinzi impamvu rero ko ata matara ariho ugwaje umwana mu bitaro udafite agatelefone uzura amarekeshe cyangwa agatoroshi biragukora cyane kuko ugwaje umwana turasaba sere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tuduhe n'amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabye yarazi aca usanga baramwirukanye rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya ugwajije umurwayi ase bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi baca usanga umurwayi arasinzikaye cyane
Iranzi Olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mpunzi
nkeka tubwe yuko ku bitaro kwatamyaga nk'ubu hari kuko bageze mu ijoro usanga umuhaje kwivuza ariwe neza ni itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga afise abana bagwarije mu bitaro ijya ni mu bitaro by'abana cyangwa abagwarije gusa mu bitaro sanga afite kibazo nkiyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijoro ntubimenye gatako kuvidura cyangwa gasanga umwana ari itumye kugira ngo ashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni umwijima.
Umuyobozi wa territoire ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya territoire 145 guverinoma ya Congo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri territoire ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi. Bedasengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri isanga n'imisi yose saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Uno munsi saa 10 twari twayaze kuvyerekeye indwara ya Marburg. Ni umugera umaze kuboneka muri Guinea Equatoriale hamwe no muri Tanzania. Mushaka kuja kumva ico kiganiro rero tuzuye kuri wezi tatu akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu com. Duce tubandananya ibiganiro vyacu na mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kutubwira ku vy'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo uri mu gitotsi. Ico gitotsi cavuye ahanini ku mikoranire ya Afrika y'Epfo n'Uburusiya. Thomas Kamirindi akurikirana hafi ibibazo vya politika ya Amerika.
Mu bitashimishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya n'Ubushinwa Afrika y'Epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize. Harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za ANC ishyaka rya President Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo zakoze mu Burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane. Zari ziyobowe na Obed Bapela, umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya ANC. Icya gatatu Amerika itishimira nuko Afurika y'Epfo yanze kwamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Obed Bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa ANC n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete. Yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ukorera i Johannesburg muri Afurika y'Epfo.
I will go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers, any other eminent person and big businesses that are investing in South Africa to say we remain non-partisan. But also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe, ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid. Tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afurika y'Epfo. Mu magambo make ntaho tubogamiye, gusa nanone tuganira n'Uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira. Ikindi kibazo hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impapuro zo guta muri yombi President Vladimir Putin w'Uburusiya. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwirahe mu Buholandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri Ukraine. Afurika y'Epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS aribyo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo niramuka yakiriye Perezida Putin, nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuri Obed Bapela nta kibazo byari bikwiye gutera.
We are for a multipolar system. No country must dominate the others, must not threaten the others, must not have unilateral sanctions on each other. We need them to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged the war in Iraq. George Bush, the former president of the U.S., was never indicted by the ICC. President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in near that situation.
Bapera ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. Nta gihugu kigomba gutegeka ibindi. Nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba. Nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa. Tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose. Hari abantu bagabye intambara kuri Iraq. CPI ntiyigeze ikurikirana George Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama n'ikibazo cya Libya n'iyicwa rya Gaddafi. CPI ntacyo yakoze. Uburusiya ntiburi muri CPI, naho Afrika y'Epfo ni umunyamuryango wayo. Yagombye rero guta muri yombi President Putin aramutse agiyeyo. Vincent Magwenya, umuvugizi wa President Cyril Ramaphosa, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro. Ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo. Hagati aho Obed Bapela we avuga ko Afrika y'Epfo izohereza intumwa idasanzwe i Washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'Uburusiya. Ati azumvikanisha ko Afrika y'Epfo itemera intambara n'imwe iyo ariyo yose, bityo nta kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ifite iramutse ishatse guhana Afrika y'Epfo iyizuza umubano wayo n'Uburusiya. Afrika y'Epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa Irani mu cyambu cya Cape Town, kandi Irani iri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade ya Amerika i Pretoria yahise yandikira guverinoma ya Afrika y'Epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano. Mbere yaho Amerika yabwiye Afrika y'Epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'Uburusiya. Abadiplomate babikurikiranira hafi bavuga ko Amerika ishobora kwirukana Afrika y'Epfo mu masezerano ya Goa yemerera ibihugu bya Afrika kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bidatanze imisoro n'amahoro. Guverinoma ya Amerika ivuga ko mu 2019 Amerika yohereje muri Afrika y'Epfo mu rwego rwa Goa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari 5 na miliyoni 400, naho Afrika y'Epfo yohereje muri Amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari 7 na miliyoni 800.
Nshimire mgenzi wacu Thomas Kamilindi yadufashije gusozera ano makuru atubwira kuvyo umubano wa Amerika hamwe na Afrika y'Epfo winjemwo igitotsi kubera imigenderanire Afrika y'Epfo ifitaniye no Burusiya. Iyo nkuru murashaka kongera kwisanga kuwezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Imbere guhana agahindukira ngende ndabimukijije kandi muri make ko abimukira abanyafrika 10 bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi bahari ya Mediterane hafi y'igihugu ca Tunisia. Na ibihugu vya Syria na Tunisia vyasubiye kungaha imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 iyo migenderanire yarahagaze. Syria yuguruye ambasade yayo i Tunis nyuma y'uko Tunisia nayo itangaje igenwa cy'userukira ku murwa mukuru ico gihugu ku murwa mukuru wa Syria i Damas. Hanyuma intumwa za Iran zashitse muri Arabia Saudite no musi kuwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu myako mu Burundi ubutungane bwa sozere gikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbere yo kugabanya umurengera w'ibitigiri byabo mu mabohero. Ingwano ikaba yasubiye kwaduka hagati ingabo za Congo FARDC na M23 muri groupement ya Kibumba ni mu masaha yo mu gitondo 13 izo mpande zibiri zagwanye. Muri teritwari ya Fizi iri mu buseruko bwa Congo naho havugwa ikibazo cibura ry'umuyaga nkuba. Abanyagihugu bavuga n'ijuru rya Amerika basiguye ko ingaruka ari nyinshi ku bikorwa byabo. Ninga duce dusozera no makuru nshimire mwebwe mwari muduteza abiri. Nshimire Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma na engineer Bob bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire kuri mikro na Lidiane Ninahazwe. Edir Gwema yarahagarikiye ibiganiro n'amakuru vya kano vy'uno mwanya nawe nyene tumukengurukire ekipe y'uno mugoroba ku ijuru rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubikebane twifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose murara haryana hataryana hararumwasi.